mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu tubashikiriza cyangwa tugaganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Akabonge gatewe no kutamenya amakuru y'ibyerekeye cyahitanye umuntu mu muryango. Nibyo tujye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Kaze neza rero mwese, nkuko bisanzwe tubibutse ko mushobora gutanga nimero zanyu kuri Facebook yacu, tukabahamagara, adresi ni radio yacu VOA. Mushobora guhamagara tugiye kuganira n'umuhinga mu bijanye no kufasha kumenya icahitanye umuntu, icatumye umuntu avamwo umwuka w'abazima. Nivyo tugiye kuganira. Ikaze neza mwese mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, nkuko muvyumvise, ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku vyerekeye amagara y'abantu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mbega ni ibihe bintu bishobora gufasha umuryango n'abandi bantu mu kibano kugabanya akabonge mu mitima, cyane cyane iyo gatewe no kutamenya icatumye uwabo ava mu mwuka w'abazima, no kuvuga kwitaba Imana. Abahinga banonosoye bijanye no kumenya icatumye umuntu yitaba umuremyi boba babivuga ko iki. Muganga Dieudonné Hakizimana ariko aranonosora iki gisata mu gihugu ca Maroc, avuga ko inzego hamwe n'ibisata bitandukanye by'igihugu bifise uruhara rukomeye mu gufasha imiryango kugira itekane mu mitima iyo umuntu yitavye Imana biciye mu kugwara, isanganya, intambara n'ibindi byinshi. Dr. Hakizimana rero aratubwira byinshi kuri iki kibazo, nkuko bisanzwe tubibutse ko abari ku murongo wa Facebook mushobora guterera iradio Ijwi rya Amerika, urubuga rwayo ni radio yacu VOA. Radio yacu VOA ni urubuga rwacu aho mushobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera. Reka rero tutarinze kurandira twakire umutumire wacu, umuganga Dieudonné Hakizimana muherereye muri Maroc, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane, nanjye ndabaramukije.
Murakoze cyane kongera gufata akanya ko kuganira natwe. Ubuheze mu kwezi kwa 11 twageze kugerageza kuganira, nubwo abavyibuka gatelefone karagoranye, muriko muragerageza kudusobanurira ibijanye na autopsy, ubuhinga bwo kumenya icatumye neza na neza umuntu yitaba Imana, aho umukoresha ubuhinga bwo kumenya haba ari bikomera bafise, ingwara aba yaragwaye, ibintu nk'ivyo. Aho uno musore tugashaka gushimika cyane cyane kukuntu inzego zitandukanye mu gihugu zishobora gufasha kugabanya akabonge mu mitima y'abantu, iyo abantu bababaye kubera kutamenya icatumye uwabo yitaba Imana. Kumbure twohera kubanza ukadusigurira ibijanye na autopsy mbere ko tubandanya. Kubatoba barayumvise neza, ubuhinga bwa autopsy buba butunganyije gute iyo mugerageje kumenya icyahitanye umuntu, mbere yuko tuja mu kuntu inzego zitandukanye z'igihugu zishobora no gufasha mu kugabanya ako kabonge? Ikaze neza.
Murakoze kuri icyo kibazo cyo kugerageza kubasigurira ibijyanye na autopsy. Autopsy n'ubuhinga bw'ukurondera no kuvuga ko ari nka enquete mu rurimi rw'Igifaransa bwo kurondera ikiba cyahitanye umuntu nyezina mu gihe kitashoboye kumenyekana akiri muzima, kuko hari igihe umuntu arwara akagira ibipimo kanaka, indwara y'ibi ikamenyekana bakayikurikirana bakabona intumbero none bakabona ukuri ko irevuriwa muri we, ndetse bakanamumenyesha ati turabona yuko ivyo gukira bitagikunda. Muri icyo gihe abaganga baba babonye icyo umuntu agwaye, babonye ikimutwaye. Aho rero muri icyo gihe otobusi ntibikenewe. Otobusi ikenegwa mu gihe hariho amakenga ku cyahitanye umuntu, cyangwa mu gihe kitigeze kimenyekana hariho abantu bapfa bukwi na bukwi, ndetse n'aho umuntu yoba yaragwariye mu bitaro babona ariko arakira bakazabona aravuyemo umwuka. Muri icyo gihe benewe bakagira amakenga, cyangwa bariko baramukurikirana nk'abaganga bakagira amakenga, aho otobusi irikenewe. Mu gihe umuntu aguye ahantu hari ahantu handi atari mu bitaro, ni ukuvuga abategetsi bamukurikirana, abategetsi abaganga abahinga basanzwe bakurikirana abarwayi bategetsi bamenya indwara y'uwo muntu, naho umuryango uba wayikeka cyangwa wari uyizi, umuntu yaguye inyuma y'ibitaro otobusi bikenewe, kuko umuntu ashobora kuba agwaye indwariye maze ibindi bintu bikikika mu kiza bikamuhitana. Ibyo bintu rero ni byiza ko bimenyekana kugira ngo bize byikika mu kiza bihitana abantu baba basanzwe bakomeye cyangwa barwaye. Ati rero ubwo buhinga bumeze gute? Ubwo buhinga ni ukuvuga ku miti itatu ugerageje kunyarutsa. Hari igice cya mbere kijyanye no gusuzuma uko umubiri w'umuntu umeze, naho umubiri w'umuntu uko umeze, examen externe, urasuzuma uhereye ku mutwe ukaraba umuntu yavuyemo umwuka ari muri pozisiyo ya aryamye gute, murazi ko atawupfa ahagaze bose baba baryamye cyangwa bazingiye ahantu, ukamenya pozisiyo arimwo. Hariho amajambo rero usanga akoye no kuvuga mu Kirundi, ukamenya uko ahagaze, ukamenya inguma afise inyuma, ukamenya temperature, ni ukuvuga ubushuhe yari afise n'ubwaho hantu, kuko ari umuntu washobora kuza gutereka ngaho ataraho hantu. Ni byiza rero kuraba ubushuhe bw'aho hantu n'ubushuhe yari afise ko bisa. Hariho n'ibimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu bamudeplasije, ni ukuvuga bamuhinduriye ikibanza yamaze gucikana ivyonye. Abahinga barazi ukuntu babiraba bakavuga ati umuntu nubwo araha kubera iki n'iki n'iki, sinto ari ibintu bita rivivite, ucusanga amaraso asabagiye ukuntu bidahuye, uburyo yari ajyanyemo n'ahantu hari konsantrasiyo y'amaraso aho amaraso agwiriye bidahuye. Hama uhejeje kugira gusuzuma inyuma uca ukingira, hariho ibihimba ukingira. Ibihembo kingira ni nk'intoki, kuko ari nk'umuntu ubona ko yagwanye, ni ukuvuga yihagaze ko nk'ivyo ariko biramugirira nabi. Utufata intoki, inzara na mu kanwa urashobora kwakingira, kugira ngo niwashika muri sare, niwashika mu kibanza cyabigenewe, ushobore gupereva gufata ibipimo kugira ngo bize bikunde nabyo bize kugufasha kumenya neza na neza icyabaye kuri uwo muntu, ni ukuvuga kontakite ya nyuma y'uwo muntu yitanze Imana n'ibyoba byamuhitanye cyangwa ibyamushikiye. Ibyo biraza gufasha. Hama uhejeje ijo ushyitse muri sare ucumwugura umuntu, mu kugura rero ugenda uhera ku mutwe, ukugura umutwe ukaraba indani, yari nk'umuntu bakubise kenshi usanga mu mutwe hariyo amaraso, cyangwa naho ugasanga ntawamukubise mugabo yagize iskemi, ni ukuvuga hariho ubutsi bw'intoze bwo mu bwonko bwazivye, acagwa hasi aguye hasi acayisika ku kintu mu kugwa, rero icyo kiguma kitakikwereka neza ko ari ahantu yaguye, ukaca ushyira gukora na bya bindi wegeranya by'ukuntu wamusanze ameze bikaca ariko yana, maze urugurura ugiye kugurura kugurura umutwe, kugurura ikiriza, kugurura mu nda, maze ukaraba no mu mitsi. Hama uhejeje kugurura ugenda uragira icyo bita analyse macroscopique no kuvuga uzuriweza ibiga bitagenda neza uko umuntu nyezina umuntu akomeye umuganga abamutse iyo rero hari ikintu kitagenda neza uri umuganga w'ubumuntu ukibona iki kintu nta muntu akomeye akigira usanze amaraso iyo yigeraniye ahantu cyangwa ugasanga hariho nk'umutsi wo ku mutima waruziriye ucawumva ko ariyo ntandaro y'ubwo rupfu hama izo uhejeje iyo analyse macroscopique ucugira ucawamiza za analyse microscopique ari nk'umuntu yoba yariye nk'ibintu n'ibindi ubimenyera muri analyse microscopique kuko urapereva urafata ibipimo ukabura maze bakabijyana muri laboratoire bagapima bagashobora kubona ubumara bw'icyo umuntu bakashobora nacyo bigashobora gutuma umuntu ugiye yahitanywe n'iki hama ibyo bihejeje umuntu agumana dignité ucusubiramo ukamugara neza nko kujya k'umuntu aba yarakomeye ukamusubiza neza maze akagira ibyo ndabivuze kuko hari abantu batinya umenga ni umuntu baba basabagije oya si umuntu baba basabagije umuntu arasubira kumwegeranya ni umuntu mbere wo gusaba kugira ngo icyo kintu cyahitanye umuntu kimenyekane ntikigume kigaruka imitima y'abantu ihumure kuko umuntu naba yapfuye umuntu murabizi na mwebwe iyo icyahitanye umuntu iyo umuryango wabuze umuntu iyo igihugu cyabuze umuntu iyo komunote kanaka yabuze umuntu bizwi icyamuhitanye ntibigira uburemere bumwe n'uko umuntu yagiye mwamubonye apfuye mugiye kumuhabwa mutazi icyamuci biratandukanye cyane mu mitima y'abantu ndetse bigira n'ingaruka zitandukanye kuri icyo kibazo ngira ngo ndibaza ko ngaragaze gusikura
cyane rwose murakoze cyane kuko birumvikana ko ibyo bice bitatu abantu baca babyumva kugira ngo bibafashe kumva uburyo buhari ubwo kugerageza gusuzuma uko kuntu umuntu yitabye Imana iyo batasobanukiwe hariho ubwo buryo bwo kubimenya reka kumbure tubanze tuje ku mirongo ya telefone duhereye ku byo mumaze gusigura hari abamaze gutangura guhamagara bashobora kuba bafite ibibazo kuri ibyo duhere ku witwa Innocent amahoro neza
yego n'amahoro
murahura komeye
yego ndashimana
Innocent bivuye ku byo muganga aje gusigura kumbure ikibazo ubufise kuri ibyo ikaze neza mushikiriza ikibazo
kuce yaragiye gushikiriza none iyo ubonye nk'umuntu atimeze neza mu mubiri cyane afite ibimenyesho by'izo ndwara none hariho uburyo bwo kwikingira uvuga yuko iyo umuntu ubonye atameze neza uvuga ati reka tumuhe imiti iyi n'iyi cyangwa tumushyane atatureme cyangwa iyo umuntu abonye afite izo ndwara bobeganiriza hamwe abaturage benshi usanga barwaye ntihahamuka bakabaha impanuro bakaza kubwira bakabashyira mu kigo cyabo cyabonyine
turiko turashimika cyane cyane sinzi ko kumbura uba uri kuravuga umuryango wabuze ariko turiko turashimika cyane cyane ku coba catumye umuntu yitaba Imana tuvuga umuntu amaze kwitaba Imana burundu uri kubaza kuba babasigaye mu muryango canke kuri uwo yitabye Imana
kuba babasigaye mu muryango kuba uwo yitabye Imana urabona nabwiwe ko babwarange ikibazo gishya gisigara babasigaye kubera baca bagira nk'ihahamuka cyangwa bagaca baca nk'umubyimviro by'ibindi bitandukanye sinzi yuko ko hariho nk'akajambo dutekereza cyangwa impanuro twobaha kugira nabo bakaguma mu rugo batekanye ibibamerewe neza
urakoze Innocent urakoze muganga
kutwibuka mutukana mutwibuka
ego cyane urakoze cyane muganga kumbure nubwo turiko turavuga ku bitavye Imana n'ibibega aba imiryango iba yasigaye Innocent arifuza kumenya mwohanura iki kuri uko guhahamuka uko kugira ukudatekana mu mutwe bimwe mu byo muhanura bokora ni nk'ibi
ndamushimiye cyane Innocent ku miryango iba yasigaye umubabaro nkubura wabutse umugabo icyo tugerageza icyo tuba dukwiye gukora umuntu tubaduke kugraba ivyo tumubwo mubabara ugabanuka cyanke ugira isiguro ku muryango wabuze. Alo,
yego, turi kumwe. Mhm.
Ego ku muryango wabuze birumvikana ko bategerezwa kugira ikibazo mu mutima. Rero ino sarabaza ati mwebwe mu bahanura iki bamaze kubura umuntu wabo gutabigenza gute? Icyambere jewe no hanura yuko ugira ishyaka ryo kumenya icyahitanye wabo, kuko naho ibihugu murabona bitunganije ku isi kandi turiko turabivuga ntitubivuga twerekeza mu gihugu kanaka, tubivuga twerekeza kuri humanity, ku kiremwa muntu aho kiri cyose hose. Naho ibihugu usanga abatwara baba babigenjwe abajeje ubutungane bashobora kubifatanira nawe, umuryango urafise uburenganzira bwo kubaza ati twebwe ibintu turiko turabitahura gerageza muduhe umuco, bakabaza ubutungane, bakabaza abajeje intwaro. Hama bamaze gutahura icyahitanye umuntu, burya umuntu ajeje intwaro mu guhumuriza cyangwa umuntu aba afite izo responsabilite mu bikorwa by'iwe, umuntu aba ajeje ibyo bikorwa, abajeje abo bantu mu kubahumuriza ntaze babwira ngo nimuhumure ngo bagiye yagiye, ahubwo abereka neza igituma atawundi ararinye kugenda. Hama akabereka neza igituma akabereka ati wagiye icyamuhitanye ni iki, ubu tugiye gufata izi ngingo kugira zigisubire, kandi ahantu cyazananye nawe hagiye gufata ibi bihano. Nimba ari indwara inje nk'akaranda nk'uko yabivuze, barashobora kuvuga bati abo twabonye rero icyamwishe, abantu bose bagiye bagendanye n'uyu muntu muri iyi minsi, abantu babanye n'uyu muntu bacegeranwa basiga ahantu maze nabo basuzumwe, abari mwizo ndwara bace bavugwa. Urumva abonye deja kubera indwara icyambitanye kimenyekanye, biroroha n'ubwo gushobora gufata ingingo zo gukingira abasigaye ndetse no gukingira n'abatari bwafatwe, kuko urumva abantu baca basigwa mu ntunze mu kato, baca basigwa ukwabo honyine. Birafasha, nuvuga birafasha kandi cyane ni mu kugira ngo imiryango itekane. Murazi yuko hariho abantu iyo uwabaye apfuye havugwa byinshi, kandi umuntu hajya n'ikintu gihambaye hariho abantu baca biyumvira ibyo kwihora, abandi nabo ugasanga bagirije bagenzi babo bivanye n'utuntu duke cyangwa kuyikeka, bakavuga ati uko biri kose ni naka uwo naka cyangwa banaka, ugasanga bagiye mu gasho kandi bagafungwa bagahanwa imyaka n'imyaka. Ndetse abo bantu bariko barakorera igihugu, abo bantu nabo bafise imiryango izogume bagemurira ikibashene y'ibibazo mu gihe ivyo bintu uwo muntu agipfa bitageze neza, ibibashene y'ibibazo bikaba ibibazo psikolojike, ni ukuvuga bikora kuri umutwe w'umuntu mu myumvirire y'umuntu, bigakora ku butunzi bw'umuntu, bugakora ku butunzi bw'igihugu. Ucusanga ibyo bintu ari nk'igihugu bikaba akaba ari nk'aremaze ari nk'amaka nk'atanu ashobora gutuma n'igihugu kigira tuble. Ibintu biba bikwiye gukirikiranwa hakiri kare, uwo muntu atitaba Imana hakaba hariho urutonde, hakaba hariho indinganizo izwi n'amategeko, mu gihe bitazwi neza ikimwishe, mu gihe bitaramenyekana ikimwishe ko inzira ikikurikira ari iyi. Noba hagati akarorero ubusize hariho umuntu basanze yaguye mu nzu, mugabo uwo muntu agwa mu nzu aho i Burundi, sinibwa ndavuga hariho kuko n'ibintu bikiri mu butungane, aguye mu nzu abiwabo urazi kwaha mu gisagara tuhaba
muganga yivuze ati yaguye mu nzu, ushatse kuvuga ati yitabiye Imana ari mu nzu pana kugwa
yari Imana ari mu nzu hama mu nyuma biramenyekana yuko umuntu ari ndani bagiye kurabasanga amaze kwitaba Imana, baca basanga afise ikiguma ku mutwe kiriko berekera ba hariho n'ahandi hantu hariko harabasikatirize mu rupango rwa rumwe inzu nyinshi bacabegeranya abo bantu bose bavuga ati mutegeza kuvuga uko umuntu yapfuye kuko turabona neza yuko yishwe n'amahiri kubera iki bamusanze ivyo nagerageje kumenya bamusanze ari mu ameze nkakurya abamizirima basenga acuritse umutwe basanga amaraso umutwe uratukuriye hamwe n'ico kiguma kiri ku mutwe yamaze gucikana acavuga ati n'ikimenya yamenya yapfuye iraba yarafise n'ikiguma mugabo wari kwiga neza yari gushobora gutuma ibintu byinshi kuko n'ibintu byinshi bishobora kugutuma umuntu apfa bukwi na bukwi atawumwishi kandi ni nk'uko ashobora gupfa bamukubise icyiza ni uko byose bimenyekana bitamenyekanye rero kica kiri ikibazo kuko iyo umuntu yarahagaze for example ntanze nk'akarorero akagira nka insuffisance cardiaque inimore sibiti ni ukuvuga umutima wiwe ugahagarara kuko nawe umutima uguhagarara amaraso arashobora kuvurirana simbura nk'ibintu bisigura mu kirundi agaforoma ikintu bita kayo kikazibira ijya minsi igihe kugaburira umutima ubwawo ariyo les artères coronaires yunzibiye umuntu aca atemba mu gutemba rero araza kugwa kandi aza kwisika ku kintu urumva nk'uyo onye ko yari afise yaracuritse umutwe biboneka ko yatanguze uwo mutwe hama amaraso acaza kwiyegeraniriza mu ruhande ruri hasi ni ukuvuga aca yikonsantra en position de crive akikonsantra akaca yiyegeraniriza mu ruhande ruri hasi kurusha urundi
muganga bisigura ko ashobora kuba yaranapfuye ariko arasenga
ashobora kuba zose birashoboka ikiba gikenewe ni uko haba ubwitonzi hakabaho amatongozi hakabaho rero kwinjira mu mizi n'abantu babifitiye ubumenyi bakarondera icyamwishe kuko nimba ababanye biwe bamwishe bo mu yindi miryango babwirizwe guhanwa bari bazi neza uko bagize kandi bice bitanga n'akarorero biboneka ko nta kintu kijyana kuko zikiri guhanwa kandi haganwa wenyine
yego murakoze cyane birumvikana uti nk'igipolisi wavuze kirashobora gufasha kumenya icishi uwo muntu kugira ngo ntihabe uko kwihora ntihabe uko kuvugwa nabi mu miryango n'ibindi ariko bagatanga kurema bivuye n'uko kumenya icishi uwo muntu havuye mu matohoza reka kumbure tubandanye ku murongo wa Facebook turabe ibindi bibazo turafise uwitwa Marcel ku murongo Marcel Rahoneza
Mwana neza ndabonga neza cyane.
Amahoro mahoro Marcel, mwaka mwiza.
Mwaka mwiza kuri twese, ibintu bikigari mu Rwanda, ndumutumirwa n'isambi. Ndashaka kumubaza ikibazo kimwe bijyanye na autopsy cyangwa se gupimwa imirambo abamaze kwitaba Imana. Usanga igiciro kiri hejuru, noneho ndi nari mugasanga no mu gihe uwawe yitabye Imana mu buryo butunguranye kuba wajya kumupimisha ukaramutsa mu gihe gitanga ukabona n'ubundi utarenda kumuzura nta kibyakumarira agahitamo kubyihorera wenda iyo nzira ukabwira ngo dukeka ko yaba yishwe ariko hakaba n'ubwo abantu tugendana indwara dufite indwara ariko utarwa umuti urwaye ugasanga umuntu arwaye impyiko akabona umuvuduko w'amaraso arwaye umutima izo ni indwara zitandura ariko zica mu buryo butunguranye umuntu yagwa hamwe ngo yagenwe nabi ariko yarafite ubundi burwayi butambuye yaza gupimishwa agapimishwa wenda bikagaragara ko ari icyamwishe ariko barambwira ko ari investigation hari abo bantu bo guta muri yombi babafunze kubera ubwandu bwenge wenda bwo mu giturage dufite no hejuru ndabona burimo leta yabafungira ba bantu nari nafashwa kuduterereza investigation ukaza kubona abantu bakiranye bwo mujye kuvuga ngo umuntu yapfuye none abantu barabarikiye kuko iyo umuntu ufashe ibintu guhita wakira ko ibintu ntabwo bizagenda neza ubundi utangaje umuntu mwana mu bwoko bwishwe n'umurwayi yaguriye umuvuriro yaguriye ibibazo gufunga aho yarapfungiwe utangaje umuntu ubundi ni ngombwa ko isaha yapfuye mu bwoko bw'umuntu akaba ugiye gupimisha mu gihe cy'amwishi n'ubundi ko nta kibazo nta kindi kidasanzwe ubwihorere amakimbirane ya magambara nawe kuko no kugira ngo yishwe
ego duzijwe gato Marcel 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 nituko turakumva neza ngo ikibazo cawe tucumve neza duzijwi hama mucagagura majambo make muganga kumve neza subiramo
ubu muri kumva none
eko gatonya kongeyeho ariko ubandanye duzijwi mhm
yego narindi kumubaza ukaba tagwashe umuntu umuntu uwe wahurwaje mu hospital
mhm
agapfa azije gufuta umwana isa ariko ukabuzi ko aho ari niba mu muryango muba muri batanu byaraye mu nzu ejo mwarirwanye urabizi neza ko ntaho yahuriwe n'abagizi ba nabi ni ngombwa kujya gupimisha umuntu ntikanishe
ego umuganga kumbure tuhereye kuvyo yari yatanguye avuga bijanye no kuba igiciro cha autopsy gishobora kuba kiri hejuru cyane navyo nyene akavuga ati nubundi ntacho biba bimaze kumenya cyamwishe ko basanzwe yarishwe namwe niko mubibona yuko umuntu yitabye imana bujyanye ntacho kiba gikenewe kumenyeka
sino vuga yuko bitsa biragoye kuvuga yuko umuntu apfuye nubundi abapfuye atakicho ari kimanzi hari umuntu ni kintu gihambaye hari umuntu atandukanye n'igikoko atandukanye n'ibyo bindi bintu byose igiciro cya autopsy n'ibyo hatari hake kiri hejuru mugabo kuvuga tuti mbega akamaro kiyo autopsy n'amafaranga n'icyo giciro tugashyira ku munzani n'icyahe gikwiye kuza imbere dufatiye kuba akamaro kubera ako kamaro ni ubwa nde autopsy igira akamaro ku muryango ikagira akamaro ku gihugu ikagira akamaro no muri komunote muri rusange rero avuze ati mbega ko umuntu aba yapfuye ubundi bwo biba bimaze iki iyo umuntu yishwe n'ikintu kanaka turetse tudasiguye bijya by'uko umuntu adahigara atekana mu mutima inyuma yaho tudasiguye iby'uko ubutungane butaba bukironga aho buhera kugira ngo bushobore guhana cyangwa bushobore gukinga cyangwa bushobore kugaruka n'ituze kubabuze
cyangwa no gushumbusha
n'ubusumbusha nabyo nyine birimo navuga nti autopsy ikishe umuntu kimaze kumenyekana neza kikamenyekana bifasha yuko bagakinga kubasigaye ibaze nk'ubu uyu muntu arapfuye yishwe sinzi ko mwabonye kuri covid nta gihugu kidakora autopsy cyatanguye kumenya ko ari iyindi ndwara y'ubundi bwoko ni ukuvuga covid ikiza yashyitse yica abantu amanalize postmortem ni ukuvuga ibipimo by'inyuma y'urupfu nibyo byerekanye neza yuko hari ikintu gishyashya kiriko kiramara abantu hariho iwundi mugera waje uri kuramara abantu iyo turiko turavuga autopsy iyo turiko turavuga gupima icyahitikondere cyahitanye umuntu ntitubishyira mu rutonde ko baba bishwe n'abantu cyangwa baba baruganye cyangwa baba bariye ibitari byo n'ibyo bintu byose iyo migera mishyashya yiza ni ukuvuga rero aho mbonye niko nayo ngerageze kugira ni uko kuri ibyo by'igiciro ahatari hake amareta arabifata mu minwe aho bitaratera imbere bivanye n'ukuntu ibihugu biba byitunganije bivanye n'uburyo igihugu kiba gisanze gifise abene kubura babikora ku itegeko rya leta ikindi ikindi nacyo wamenya mu bihugu byinshi bituma leta ari bifata mu minwe ni uko autopsy ikorwa ku itegeko ry'umushikiruzamanza ruhusha nta burenganzira umuryango cyangwa undi muntu wese aba afite bwo guhakana kukuvuga ngo jewe ngo nta utobisikorwa kuko icyo kintu kiriko kiramara abenegihugu kiriko kiramara abenegihugu muri kominote leta niba iri kirahomba nimba leta ikeneye kugira ubutungane kuwo muryango wabuze ni leta iri ikeneye kuronka hihera ni leta iri ikeneye amayipuheve ikeneye ibyemezo yuko koko ikintu cyose cyahitanye umuntu ni ukuvuga ko abajejwe intwaro mu bihugu byinshi nibo bagira bayibiye hariho n'ibihugu bagira amapursantaje umuryango ukariha pursantaji leta ikariha pursantaji hariho n'ibihugu bimaze gutera imbere bamenya yuko nabo ari leta kuko abanyagihugu ni nayo leta nta leta ni abanyagihugu hariho ibihugu rero abanyagihugu babyirihira maze bigafasha mu matohoza icyamwise kimaze kumenyekana mu gihe cy'isumbusho byose bicyari bigaruka bakabibariha nuco babivuga ko kuri ibyo bizaba n'ibiciro
birumvikana ko autopsy canke ubu buhinga bukenewe cyane mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu bihugu by'akarere ko bisanzwe bitaboneka cyane bitamenyerewe none ibyo banko mu Burundi byaratanguye cyane leta yo bifise icyo cyumviro cyo gukorera ko muri icyo gisata haba ari mu butungane haba ari mu magara y'abantu icyo gisata cyo bakifashe gute mwumva
mu Burundi gushika kuri isaha amakuru mfise icyo gisata ntikiratangura mugabo leta irafise ishyaka irafise irabona akamaro irafise ishyaka ndetse hariho n'ibyiyumviro bimwe bimwe bimaze gutangwa by'uko hubaho inyigisho ku bijyanye no kurondera ariko kenshi bakunda kugira abapolisi bakabagirira formasiyo ku kijyanye na autopsy gusa cyane kujyanye n'amatohoza expertise sirikera kujya kuraba aho umuntu yapfiriye icyo bita levedocor ni ukuvuga nk'agaparti gatoya kagize otosi karaba abantu baba bapfiriye nk'ahantu mu mamiriye publike ahantu hategeranye n'abandi bantu atari n'abantu babonye igituma ukuntu yapfuye nizo bakunda kugirira amaforomasi ya polisi mu muri rusange ntabihari mugabo nibaza yuko leta ifite ishyaka ry'uko byozaho kandi igakorwa
ego twizere ko kumbure ubwo bumenyi muri bamwe mu bahinga bazobushira imbere mukasubira mu gihugu cy'u Burundi mukabukorera ko kuko birumvikana ko abanyagihugu baranyoterwa cyane kumenya bimwe na biriya cyane cyane iyo bitazimbye cyane kumenya icyahitanye ababo mu minsi yahera twarumvise abatari bake bidoga ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga bati twe turazi yuko icyo bavuga cyamuhitanye atari cyo cyamuhitanye twarumvise cyane ingene abantu bahahamutse mu minsi yahera bavuga yuko ibintu byo kurogana byabaye byinshi ariko bamwe bakavuga ati oya si kurogana koko ari icyahitanye uyu n'urya ugasanga abantu barikekana ugasanga abantu ntibamenya neza na neza yuko ivyo babwirwa ari vyo haba rukurogwa haba rukugwara ugasanga iki gisata kirakinewe cyane hanyuma tubandanyije turafise ku murongo wa Facebook wundi Jeremy nabantihenze ndayiragije amahoro neza ndayiragije urakoze kwihangana ku murongo
mwiriwe neza
mwiriwe
mbanje kwa mutsahantu tumire wapfuriye hanyuma numvikiganye nakurikiranye gishiye ku gahinda gakabije ngira ngo n'ingaruka zako mbega ndabaza muganga nk'umutumirwa mbega umuntu afite agahinda gakabije bishobora kumuviramo mu bihe by'imbere ikigendanye icyo bita mu kirundi ngo ni ukugira uburwayi bwo mu mutwe kimwe cya mbere icya kabiri ngendeye kuri iki mwarimu yarimo kuvuga ko iyo umuntu ashobora kuba yazize mu rupfu rw'iwe ako gahinda gakabije bishobotse kuba zatewe n'impamvu runaka ashobora kuba yarahayaratewe n'intambara cyangwa byaturutse nk'umisanganyo yo barabonye ibyo bishobora kumarira iki umuryango yasinye
ibihe
ibyo byo kuba yapfuye ku mpamvu n'ibyo yabonye hama bigiriramo agahinda bisobanura ntihamuka
ariko
kuri wa muntu aba yamaze gupfa sinumva inyungu y'inyuma yamaze gupfa nta nyungu yabyo numva
oya dusobanure neza kumbure iyo umuntu cyangwa umuryango yifuje kumenya icyahitanye uwo muntu neza na neza nubwo aba yapfiriye aharunaka mugabo afise amakenga agira ati hari hamwe agahadze ndakeneye kumenya icyamuhitanye ashobora kuba ari kwa muganga ariko akavuga ati je nikeka ko bamuhaye umuntu utariwe canke nikeka yuko ikina kiri canke ari ahandi mu rugo akavuga ati jewe ndakeka yuko ari bindi byamwishe bambwiye yuko canke nabonye yuko gutyo ugasanga harimo amakenga ni nayo mpamvu haba hakenewe ayo matohoza turiko turavuga
ariko tuzi neza ko nko mu bihugu bya Afurika haba mu bubakanye cyangwa muri sosiyete mu kibanira abantu bakunda guhura n'iyo ngorane ntihahamuka bakagira agahinda gakabije ahubwo nka muganga ndamusaba intererano y'ukuntu tubonye tubana n'umuntu afite agahinda gakabije umutima ukura hanini wo mufasha tukazitararengerwa
ego cyane
nibazo bibiri kusubiza kuri kuba bishobora kuba byagira ingaruka wa muntu akaba yozo havura arogereta mu mutwe cyangwa umuti w'ikibazo ukuntu ikinga tutaronegwa mu gihe wa muntu yabataronekara
urakoze cyane urakoze cyane muganga kumbure sinzi ko ibibazo bya ndayiragije wabyumvise neza icambere avuga ati uburwayi bwo mu mutwe burashobora kuva muri ako kabonge muri uko kugira agahinda ka cyane kashobora kuvamo ibibazo byo mu mutwe ama akavuga ati mbega mwohanura iki umuti w'ico kibazo wowe ari nk'uwuhe umuntu wo muhanuri gukora iki
nivyo tugerageze kuba butumbera ku kibazo ivyo bintu bibaye biratuma abantu bahamuka mu mutwe iyo umuntu agutse uwiwe agapfa ikibazo cya mbere gitangura kwibazwa umuntu yibaza ati mbega arapfuye itume n'icyamwise ejo nta wundi azopfa mbega ejo iki kintu gitwaye uyu muntu nticyagaruka muri twebwe kizohitana nde iyo rero hari hagihe sinzi ko muhora mubibona hariho umuryango ushobora kubura umuntu uno munsi ejo ukabura uwundi ndetse ugasanga ibi bituma biratandukanye mugabo rero kubera ubwoba abantu bafise byose bakabihinzira imwe ko ari ikintu kimwe kiriko kiraza gutora abo bantu ibaze kubaho uzi yuko hari ikintu kiriko kiraza kugutora ejo gishobora gutora utazi kizoherako ikibazo muri icyo gihe ntukigwana n'uko icyo kintu kitoza ubusigaye kugwana n'uko kitohera kuri wewe ibyo rero bibazo bikiyugaranira muri wewe niho havamo ibintu bita depression abapsikologi barabizi maze umuntu ugasanga atanga umuntu harya iyo stress yabaye nyinshi ubwoba bukamutekera bigorana ko umuntu ahamuka usanga atanguye gukora ibintu atahora akora agasigara akora nk'ubuyihebye kubera abona ko urupfu ruri hafi yiwe uwa mbere rwamutoye n'uwa kabiri rwamutoye kandi atigeze amenya iyo bariko bimutwaye ntamenye n'aho azoha acungera ni ukuvuga iyo azi kiriko kirabatwara aravuga ati jewe atinyungwa ati iki kibazo jewe ntacyatwaye itabi ry'umuntu jewe ntacyo afise agifise naho atereka nivuze ariko ikibazo bati adashobora kwivuza kuko hari indwara udashobora kwivuza ibyo birazwi akavuga ati reka nsezere reka abatekanye ni ukuvuga rero birashobora gutuma umuntu agira ihamuka kandi byaba byabaye akarorero ni mubi sinzi ko murabona mu bihe by'intambara tu nabaye mu gihe cy'intambara ndabizi uko ibintu byagenda haba hariho abagwana bagwanira mu gihugu n'abandi bagwanda bitwa uko bagwanira leta n'abandi ufite ugasanga hari ibintu birwara mu gihugu rero hari ubwicanyi bw'abantu mu ijoro ukadusanga baraje baratoye umuntu wamenya yuko yatwawe n'umugugu cyankuriya ntimwatamo n'umugusho kurondera kuko byari bigoboye umuntu akacagenda ntimwigire munamubona hariho abantu bariko bararondera ingene baganduka ujya mu gihugu wo kuganduka mwibaza no kugandara mwibaza no kugira ngo muragire ni kugira umuntu ashobore kudijera iby'urupfu uwiwe ashobore kubitahura abibone ko bizaheze maze afate ubundi buzima biragorana rero kugira ngo ufate ubundi buzima witeze yuko nawe bukeye ari bugire ushyikirwe naho ibyo guhamuka biheze bigaturuka yabajije ikindi kibazo
ati umuti
ikibazo
ati umuti waba uri uwuhe haba ari kuri uwo muntu cyangwa mu kibano cyangwa mu muryango
umuti wa mbere ni ukugira ishyaka ryo kumenya icyahitanye uwo muntu hakoresheje uburyo bwose bushoboka hama icyo kintu kimaze kumenyekana hacyafatwa ingingo yari ikintu gishobora gukingwa ingingo kigakingwa yari ikintu gishobora kuhabaho isumbusho ku basigaye abo bantu bagasumbushwa ibisabwa byose bijyanye n'inyigisho bijyanye no kubegera mukabagarukira ko bica bikorwa kandi nibyo bagiye kubagarukira ko bararonka icyo bagenda bavuga ati ibara ryaraguye ariko ntirizosubira kuko twafashe ingingo izi n'izi ibibara n'iri bashobora kugenda kuvuga ngo wafashe ingingo z'ikintu utazi naho byose byugariye kandi rero igituma jyewe mpamagarira amareta kubifata mu minwe akaba afata icyo kibazo mu minwe icyo kibazo akakigira icyayo ni uko biteza uguhagarara mu gihugu bigateza hariho abashaka hari ibihugu byinshi ibihugu byose noneho bigwana no gutera imbere aho ugiye kuraba abantu benshi ibihugu byinshi zahereye aho nyine ituze kwanza umutima utekanye mu gihugu bamaze kugira imitima itekanye bakora ibikorwa byabo batekanye maze ubutungane butabura bugororoka kuko ugiye kuraba iki gisata bijyanye na medicine legale ni ikiraro gihuza ubuvuzi n'ubutungane biratangaje kumva hariho umucamanza afata agaca urubanza akaruheza agacira n'ibihano umunyororo w'imyaka 10-15 bivuye ku rupfu wahitanye umuntu kanaka hatabayeho expertise medicale iri aprofondi yerekana neza yuko abo bantu koko uwo muntu cyamuhitanye ariyo ari ibyo byatewe n'abo bantu bandi abagresseur kuko umuntu wese akubiswe ntacapa arashobora nk'akarorera agakubitwa uno munsi ejo akagira iyindi ndwara ikatumuhita bakaca babifatanya n'ayo mahirwe n'uko gukubitwa maze ba bantu bakaca bajya mu gasho haba hakwiye amatohoza yerekana esike ibi bintu byabaye nibyo byatumye rupfu koko cyane biri mu byayorohereje urupfu cyane ntaho bihuriye ibyo bimaze kumenyekana ubutungane buca bufata ingingo ihuye n'uruhara rw'ababikoze
ego reka kumbure twakire uwundi munywanyi ashobora no kubaza ibindi bishobora kongera ko ibyo ugiye gushikiriza muganga reka nakire Norbert uraho neza
uraho neza namwe
ego
ikaze
ego ikibazo cyangwa nk'icyiyumviro kuri muganga ku bijyanye n'iyo umuntu akekeranyije afise amakenga y'icyo bacahitanye uwawe amakenga ikibazo cyangwa icyiyumviro
reka manza mushimire ku bisobanuro yatanze cyangwa ku bisubizo yatanze ariko se ni gute umuntu yenda yahangana nabyo cyangwa se kugira ngo umuntu ahangane n'ibyo bintu byose biba byabaye.
Ego muganga yagerageje gusigura ibitari bike avuga yuko hariho uko kugerageza kumenya icyahitanye umuntu kugira ngo uwo mutima uhagaze ako kabonge gashobora kugabanuka mu miryango no mu kibano, kwitura ubutungane, kwitura igipolisi n'ayandi n'izindi nzego zishobora gufasha gutorera umuti no kwishyura ibibazo.
Ndee ndumva kuri byo kunyuzwe kubitekerezo yatanze cyangwa kusubiza yatanze, ahubwo ashishikariza n'abandi bantu kugira ngo babe babyirinda cyangwa se babishyiremo imbaraga ayo bikora ku gihe.
Urakoze cyane Norbert, urakoze. Ego
sana.
Ego muganga, tugarutse kuri iki kibazo nyene, turumva yuko iki gisata gikenewe cyane, iki gisata gikwiye kumbure kumenyekana, ni nacyo kintu cyadutumye tugerageza kugaruka kuri iki kibazo no kuri kino kiganiro, kuko benshi ntibazi iki gisata canke nabakizi bakizi ko bike, haba ari kubera kitaboneka mu bihugu canke ko kizimvye cyane, niyo baciyumviriye bavuga ati n'ubundi nta mafaranga no bironkera. Igikomeye cyane numva umengo nuko abantu bamenya ibijanye n'ubu buhinga buhari, kandi yuko nibwa budahari ubu unyi bugiye kuboneka mu minsi ya vuba. Hariyo nk'abahinga nka bamwe bwe muri komara vyiga mu bihugu bitandukanye, hari mu bihugu bibanyi bishobora kuba bisanzwe bifise ubwo buhinga, bihugu bifise ico gisata cateye imbere kugira ngo bashobore no kubwitura. Mu gihugu c'u Burundi, tugarutse mu Burundi, birashoboka yuko umuntu afise urubanza ashobora kumbure kugenda kurondera ubu buhinga bwa autopsy mu bindi bihugu vya hafi, akagarura ayo makuru akayakoresha abari kwa muganga canke mu butungane kugira ngo ashobore gutunganirwa.
Murakoze. Nibaza yuko ngerageze kunyarutsa, nibaza yuko bishoboka ariko biragoye kuko urumva bisaba impusha nyinshi cyo kugira ngo wunguruze ikiziga, kuko urumva bisaba kuwunguruza ukawukura mu Burundi ukawujyana muri icyo gihugu byitwa yuko bikorwa. Cya kibazo cy'uburyo kitakigaruka, hacagaruka n'ikibazo cy'amategeko, hakacagaruka n'ikibazo urumva kitakiri ikibazo interinasiyonari, ikibazo mpuzamakungu. Deja umuntu kunguruza ikiziga ukakijya ukana urubibe, urumva ko bisaba impusha zibiri, si ikintu coroshe. Harya nicyo gituma nanjye mvuga ati umuntu n'ikintu, si impene, si umuzigo, atandukanye n'ibindi bintu byose. Umuntu n'ikintu cy'agaciro kanini. Harya muri bijya bihugu by'iwacu hoho, urabizi bivanye n'imico n'imigenzo, ikiziga kucunguruza bakakikubona na gusa bikora cunguruza si ibintu byoroshe. Bisaba bindi rero nabyo nyine bihita byahahamuka. Iyumvirize gufukura ikiziga nk'ibujumbura ukakijyana gushika i Dar es Salaam ukongera ukakigarukana, urumva biba ari ibintu vraiment mbabaje cyane, burira ntiwohotswa. Nicyo gituma ubona kandi ababikora, sinibaza ko hariyo ababikora benshi baca bagira, ahubwo ikintu nokebura novuneraakagohereta je novunera akagohereta ndavuga nti abarongoye abandi kuko leta irakeneye ubutungane mu gihugu, kandi n'ivyo ndabibona mu ishyaka ry'abatongoye. Muri ubwo butungane rero kugira ubutungane bwo mu gihugu, ndibaza yuko bizogorana kugira ngo ubutungane bw'ubutungane nyabwo, kuko ibibazo byinshi biba mu gihugu biba ku buzima bw'abantu, n'abantu bakomeretsa abandi, n'abantu bafata abandi ku nguvu, n'abantu bica abandi, n'abantu bononera abandi. Usanga byose ibibazo igice 70% by'ibibazo bigaruka ku buzima bw'umuntu, abantu bicisha abandi inzara, abantu bamaritreta abana bigaruka ku buzima bw'intuzeye bw'umuntu. Izo rero inyishu yazo iri mu guteza imbere iki gisata, kuko ndagomba ndakubwira yuko umuntu nahabagwaye hariyo umuntu nahabagwariye mu bitaro agapfa abiwabo kagira amakenga, kubera makosa akozwe n'abaganga umuganga akamutera umuti mwinshi akaca apfa muri icyo gihe murambona hariho abaganga bafungwa ukiyumvira uko aya matohoza aza kugenda ukabibura kuko urumva gute barasho uko bigenda kose mu nyuma baheza babarekura kuko urumva nta muco wigera uworonga kandi babarekuye babikoze n'amakosa kandi babafunze babarenganije hoho n'amakosa arengeye ayandi kuko urumva babakuye umukozi ku kazi umuntu yarajejwe amagara y'abantu bamurenganije bakaza bajana bagasiriyeho umugasho itsinda ryiwe riba rihanaguritse babandi barafasha ntibaba bakimwizera ni ukuvuga ndacyakarongo guhara ko leta ikwiye kubifata mu minota icya kabiri ibyo bintu birakenewe mu gihe cy'amasanganya amasanganya yaba yabaye Bujumbura yaba yabaye mu bisagara bya ruguru mu mabarabara muri icyo gihe mbega amasiransi bandi bagenzi sinzi uko ntabwobyita mu gifaransa mu kirundi amasiransi yagenzwe
gusumbusha
abantu afatiye kuki ko umuntu ashobora kugira isanganya yari agiye mu bitaro kwivuza akacapfa muri icyo gihe asiranse izomwenda izomusumbusha ifatiye ko yishwe na agisida cyangwa ifatiwe yuko yishwe n'urupfu rwawe n'umujyanye ku bitaro rega arashobora kugira agisida ntihagire icyaba mugabo akaza ategereza gupfa kuko yari asanzwe arwaye muri icyo gihe ni byiza yuko haba umuhinga abishyira ahabona mu gihe cy'impanuka muhora mubona yuko hari impanuka mu Burundi Imana iracyadukingira muhora mubona ko hari impanuka igahitana abantu ikivunga muri icyo gihe habaye impanuka y'ikivunga abantu benshi barazimira abandi nabo ntibashobore kumenyekana ababo ntibabamenye ubwo buhinga buhari kuko n'ubuhinga bwagutse cyane ni ibintu byinshi cyane ni ubuhinga bwagutse ku buryo bw'uko usanga ubutekereza gukora ku madomene yose y'ubuzima bw'umuntu ubwo buhinga bumaze gutera imbere leta aho bumaze gutera imbere leta nta kibazo kuko umuntu bamufuba ari uko yamenyekanye amamuko yiwe nabi wabo bamenyekanye ibyo kuzomara imyaka bategereje ngo ngira ngo azoza ngo ngira ngo wewe ngo yarashoboye kurucika ntibiba bikirimo barabereka neza yuko umuntu uyu nyene uyu mubiri ari uw'umuntu w'iwanyu naho muba mutagishobora kumumenya
ibyo
byose bigaruka kugira akamaro kuri kominote bikagira akamaro kuri leta muri rusange
murakoze cyane
aho tuvuze mu gihe cy'intambara ubutungane bw'inyuma y'intambara ibibazo byo mu ntambara abana bafatwa ku nguvu abagore bafatwa ku nguvu mu gihe cy'intambara n'ibindi byinshi byose bigaruka aho nyine n'abo bantu babikora
urakoze cyane muganga tuko turaje ku musozo w'ikiganiro reka twakire umunywanyi wa nyuma hama urasubira utwibutse bijya bice bitatu bya autopsy kumbure turabe aho haba ari igihugu canke haba ari inzego zitandukanye zohera kugira ngo zitangure gukorera ko cyane cyane iki gisata cyo kumenya icyahitanye umuntu reka twakire masanga amahoro neza
amahoro cyane
uraho urakomeye
Asha munda niho numva hajegaje gibiki twa
Imani gufasha ego worohego none iki kibazo cumva gute
Icyo kibazo je nkaho mperereye mwaka karere k'ibiyaga binini numva umengo harimo ikibazo kuberako akenshi iyo izongorane zishitse usanga imigwi kanaka canke ubutegetsi buca bwihutira guhambisha bene abo bantu ivyo bipimo bidakozwe nkaca ngira ikibazo nti none mu gihe bigenze gutyo umuntu yoca avyifatamwo gute icyo ni ca mbere ikindi kibazo mfise kigira kabiri kirajanye n'abantu baba bazi neza uko ibintu byagenze mugabo kubera ibihe bakaba batobishyira habona ku gutsinyira umutekano wabo ako kabonge koko umuntu yoca akavugwa n'iki
murakoze cyane murakoze muganga muri make ibibazo bya masanga hanyuma tuce tushishikara kuri iki gisata nyine muri make
ikibazo cya mbere abagira nti mu gihe bace bihuta kumuhamba umuntu yoca abyifatamo gute sinogumura abantu mugabo sinibaza yuko ari vyiza n'ibintu byo gukebura ntibakwiye guhamba umuntu hatabayeho consentiment ya benewe abenewe badashize ko bagifise ivyo babaza icyo kintu jewe nokebura nimba bihora bishika muri ivyo bihugu byo mu biyaga binini canke muri Afrika hari haho amategeko adatomora neza utanga uruhushya bwo guhamba umuntu ni mu gihe umuntu ashobora guhamba ni mu gihe umuntu yoba ashobora kubikwa gato bakamenyera ko ivyiwe bimenyekana nibaza kuko abo mategeko boca bayashyiraho ku bijyanye na nyenewe icyo yokora yobaza ubutungane yokwitura ubutungane bakamutunganiriza kuko naho mu bihugu biteye imbere naho aba yahambwe baramukurayo mu gihe umuryango ubazije gusa ati njyewe siho nari ndaje ndi nyuma y'iminsi ibiri itatu biracakunda ko ibi bikorwa birakorwa umuntu agasubira agakurwa abantu ibipimo bishobora gukorwa muri icyo gihe bigakorwa hama ikibazo cya kabiri yabajije ngo ikibazo cya kabiri sinacumvise neza
ndakeka nacyo nyine uhejeje gucishura ati yokora iki muri icyo gihe ahambwe igihuti huti muracishuye ego ego hamanye rero kugira ngo kumbure nko mu Burundi aho muturuka kumbure mushobora kuzonakorerayo iki gisata cohera hehe neza na neza kugira ngo gitere imbere kuko mwanavuze yuko hari hi ibyo bakora mu rwego rw'igipolisi yubagiye ahantu umuntu yitavye imana hari ibintu bimwe bimwe bishaka kujana na autopsy basanzwe bakora ni igiki cyo bohera ko kugira ngo bazamure baduze iki gisata cyane cyane kumbure no mu magara y'abantu naho nyene ho kogwa iki
kugira ngo bazamure icyo gisata gishobore kuhaba kandi ku buryo bwemewe n'amategeko ndetse banagiteza imbere bakwiye guhera mu nyigisho nibaza inzozi ko banazitanguye hakabaho ama service ibigo abantu bashobora kwitura binzwi ivyo bigo bifise address uwabuze uwiwe mu buryo budatahuri acagenda ahantu akavuga ati jewe ibintu bimeze uku uwanje yapfuye naho yaguye mu bitaro jewe sinatahuye uwanje yapfuye yaguye muhira jewe umuntu wanje ndumva yuko ntabona ko uca ahambwa batamanjije kunyereka uko iziwe byagenze hama ahandi hantu bakwiye guhera ni mu mategeko abajyanye aba agize igihugu bakaraba nimba hari kuko amategeko yose sindayazi nimba hari bakarondera ukuntu yokurikizwa n'ukuntu yoja mu ngiro bagashyiraho urutonde indinganizo bagashyiraho indinganizo itomoye ati mu gihe umuntu yabuze umuntu akamubura atabona icyamwishe yoca ashikira naka nawe yoca akora iki hama undaba agakora iki maze uyu muntu agaheza akamenya iby'umuntu wiwe uko byagenze mu bisanzwe ikigo kijyanye n'ayo matomoza kuko tuvuze abatomozi tumegana abantu bapfuye gusa n'abagikomeye bakubiswe n'abagikomeye bagize amasanganya mu barabara mu biri ivyo bintu vy'ama indemnisation n'abagwaye ariko urashobora kugwara ndagwaye nk'akarorero ugwaye ingwara idakira waratse ideni muri banke y'imiliyoni ntuba ugishoboye gukora kandi iyo ngwara biragoye ko banke imenya yuko iyo ngwara yagufashe warahaje kuyaka ideni cyangwa yagufashe utaraka ideni haba hariho urutonde n'icyo gisata nyine cyerekana yuko uwo muntu adashoboye gukorera ayo mahera
akanya katubanye gake akanya katubanye gake cyane muganga turagushimiye cyane gose ku nsiguro wadufashije kuronka kuri uno munsi muri kino gisata kitamenyerewe cyane uyo mwumvise yari muganga Dieudonné Hakizimana akorera mu gihugu cya Maroc turabashimiye namwe mwese cyane ko namwe ashobye guterera muri kino kiganiro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye Nadia Taha nabifatanyije nawe mwakoze mwese mubananye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.